iri n'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabaramukije nshuti mwese, dutanguranye ibiganiro vyo muri kigitondo ku munsi wa gatanu tariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2015. Kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Arabo umwe mugabo akari ntambamye mu gihe agifise abategeka cyane cyane mu bafite ibigwanisho bashobora gusaba kurikikera bwoba nibyo biri ko biraba uno munsi.
Uwo ni Gervais Rufyikiri, icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi aherutse guhunga igihugu, ubu ari mu gihugu cy'u Bubiligi, avuga ku mpamvu umuntu umwe arusha inguvu abandi. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya. Yamara reka dutangure ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Waramutse neza Frederic.
Mwaramutse neza Fidel. Mwaramutse namwe nshuti mwese mumutiza amatwi radio Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije agiye kubashikiriza amakuru. Ngiyinsha make amakuru twateguriye. Perezida Barack Obama azobonana na Perezida mushasha w'igihugu ca Nigeria, aho bitekanijwe ko bazovugana ku muhari Boko Haram. Igihugu ca Nigeria catangaje ko cishe abagwanyi 15 bo mu murwi Boko Haram. Igihugu ca Afrika y'Epfo kiriko kiriheza niba gikwiye kufata ingingo yo kuva muri sentare mpuzamakungu ikurikirana ivyaha bikomeye. Ido nido ya makuru. Perezida mushasha w'igihugu ca Nigeria azobonana na Perezida Barack Obama mu kwezi kuza. Bitekanije ko bazo kwiheza uburyo bwo kugwanya umurwi w'intagondwa z'abayisilamiste hamwe n'ibindi bibazo bitandukanye. Presidence ya Amerika ejo ku munsi wa kane yaratangaje ko umushyirantahe Obama azokwakira Perezida Muhammad Buhari ku ngoro iwe ku igenekezo rya 20 ry'ukwezi kw'indwi. Itangazo ryasohowe rivuga kwa batetsi babiri bazoyaga ivyerekeye ikuntu ibihugu vyo mu ntara vyo gwaniriza hamwe umurwi Boko Haram hamwe n'umugambi wo kunagura ubutunzi na politike mu gihugu ca Nigeria. Bitekanijwe kwa bahanuzi bakuru ba Perezida Buhari nabo nyene babonana n'abahanuzi bakuru ba Perezida Barack Obama. Perezida Buhari yarahiye mabanga yo kurongora igihugu mu kwezi guhize nyuma yaho atsindiye Perezida Goodluck Jonathan mu matora yabaye mu kwezi kwa gatatu. Ayo matora niyo yabaye aya mbere aho abategetsi bo mu gihugu ca Nigeria bahanahana ubutegetsi mu mahoro kuva icyo gihugu gisubiye mu nzira ya demokrasi mu mwaka w'2009. Umushyirantahe Buhari yaratangaje ko azotuza ibiturire na ruswa mu gihugu ca Nigeria akongera akomora umurwi w'intagondwa Boko Haram umaze kwica abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi kuva mu mwaka w'2009. Igihugu ca Afrika y'Epfo catangaje ko gishobora kuva mu muryango wa sentare mpuzamakungu ikurikirana ivyaha bikomeye inyuma yaho gifatiye ingingo yavuzwe ku vyinshi yo kudahagarika Perezida w'igihugu ca Sudani Omar al-Bashir naho iyo sentare imwagiriza ivyaha vy'ihonyabwoko. Umuvugizi wa leta igihugu ca Afrika y'Epfo Jeff Radebe yatangaje iyo nkuru ejo ku munsi wa kane inyuma yaho inama y'abashikiranganji irangiriye. Akaba yavuze ko iyo ngingo yo kuva muri uyu muryango w'ibihugu bishyigikiye iyo sentare mpuzamakungu yoba ari ingingo yofatwa ubwa nyuma abategetsi babanje gusubiramo neza amasezerano y'i Roma agenga iyo sentare. Perezida Bashir yari yagiye mu gihugu ca Afrika y'Epfo mu ndwi iheze mu nama y'iminsi ibiri y'ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika. Nk'uko ayo masezerano y'i Roma bivuga, igihugu ca Afrika y'Epfo cari gushobora kumuhagarika kuko aronderwa na sentare mpuzamakungu imurega ivyaha vy'ihonyabwoko. Yamara igihe umushyirantahe Bashir yari mu gihugu ca Afrika y'Epfo, sentare yaragerageje kumuhagarika. Umushyirantahe Bashir yari hojeje amategeko yo kuguma mu gihugu ca Afrika y'Epfo maze aca arihutira mu gihugu ciwe aho abategetsi bo mu gihugu ca Afrika y'Epfo badashobora kumushikira. Sentare yo mu gihugu ca Afrika y'Epfo yasohoye amategeko yo guhagarika umushyirantahe Bashir amaze amasaha make avuye mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Muriko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika. Umushikiranganji wa Palestine ajejwe imigendanire yarashikirije sentare mpuzamakungu ikurikirana ivyaha bikomeye ifise icicaro mu gisara ca Rahe urwandiko rurega abasirikare b'igihugu ca Israeli ko bahonyanze amategeko mpuzamakungu kandi ko bakoze ivyaha vyo mu ngwano mu mwaka uheze igihe bamara iminsi 50 mu ngwano mu muhora wa Gaza. Umushikiranganji Raed al-Malik yashikirije urwo rwandiko ejo ku munsi wa kane. urwandiko rwa Palestine ntabwo hari vyemezo vyerekana ko ivyo vyaha vyakozwe yamara ruzo kwihweza n'umushikiranganje n'umushikirazamanza mukuru uyo sentari kugira ngo afate inkingo niba hari ivyemezo bikwiye vyotuma itohozwa ritangura y'ubwo bwicanye.
Urakoze Frederic kumakuru uhejeje kudushikiriza, turasubira rero mukanya. Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC mu mwanya w'amakuru yo mu karere. Duhere mu Rwanda aho abantu benshi baguriyemo ugwaruka basubiye kuzindukira imbere ya ambasade y'Abongereza mu Rwanda ejo ku munsi wa kane basaba ko Lieutenant General Karenzi Karake yorekugwa akagaruka mu Rwanda mu gihe abanyakigali benshi bari mu myerekano President w'u Rwanda Paul Kagame nawe mu bubaye ubwa mbere yaravuze ku ifatwa rya Lieutenant General Karenzi Karake igihe yari mu nama nshingamateka mu birori byo kurahiza abayobozi batandukanye. N'inkuru yakurikiranywe na Sumta Kaboyi.
Abatuye mu mujyi wa Kigali batangiye imyigaragambyo ku vejo, abenshi bahisemo no kurara imbere ambasade y'Abongereza mu Rwanda. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane imyigaragambyo yarushijeho gukomera yitabirwa na benshi kurushaho, ndetse mbere ya saa sita w'imihanda igana kuri ambasade y'Abongereza mu Rwanda yari ifunze. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Fidele Ndayisaba yabwiye Ijwi ry'Amerika ko umuntu wese utuye umujyi wa Kigali wifuza kujya muri iyi myigaragambyo abyemerewe, ngo kuko iyi myigaragambyo ifite impamvu. Uyu muyobozi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko nta ruhushya rwanditse bigeze bandikirwa n'umuntu wari we wese n'abashaka kwigaragambya, ahubwo ngo babonye ubutumwa bwinshi cyane bwandikiwe abayobozi bifashishijwe imbuga nkoranyambaga, ndetse n'abagiye baterefona kuri telefoni zigendanwa basaba uruhushya rwo kujya mu muhanda. Abatuye umujyi wa Kigali bari mu myigaragambyo kuvejo batangiye babwira Ijwi ry'Amerika ko badateze gucika intege.
Ndabona narindi mu kazi ariko bibaye ngombwa ko tugera hano kubera yuko imodoka zaje kudufata n'abayobozi b'umutekano mu rwego rw'umudugudu, avuga bati twese tugomba kujya hamwe aho abandi bari kuri ambasade kugira ngo turebe yuko barekura umusirikare wacu.
Ijoro ririnda riki
n'ubu muracyahari?
N'ubu turacyahari mpaka bamurekuye.
Mu ijoro ntabwo mwagize ikibazo nk'abantu b'ababyeyi kurara ku gasozi?
Nta kibazo kirimo kubera n'irindi joro twarirara kandi twaranariraye.
Ku nshuro ya mbere Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ku ifatwa rya Lieutenant General Karenzi Karake ubwo yari mu muhango wo kurahiza abayobozi bashya bashyizwe mu myanya.
And then we are told that UK has a legal obligation to hand this person over to Spain, wanted by Spain, and it doesn't matter what facts.
Perezida Kagame yagize ati baratubwira mu Bwongereza bufite inshingano zishingiye ku mategeko zo gushyikiriza Espanye uyu muntu batitaye ku bimenyetso. Ibihe ibintu byabayemo bafite inshingano zo kumutanga mu itegeko, ariko ibyo ni ukuvangura. Nubwo washingira ku mategeko harimo ivangura, kuko Ubwongereza bufite izindi nshingano nazo zishingiye ku mategeko. Uyu muntu ni umuyobozi mukuru mu gihugu cy'u Rwanda, ni umuyobozi w'abaturage biyubashye batanduranya ku bandi. Abaturage bifuza kugena uko bagomba kubaho batabikorewe n'Ubwongereza, Espanye cyangwa se Ubufaransa, ibyo ntibizashoboka. Iyi myigaragambyo yatangiriye mu mujyi wa Kigali kuri wa gatatu, yakomereje no mu tundi turere tw'igihugu. Uko umunsi ushira ni nako igenda irushaho kugira ingufu, kuko ubu noneho imbere ambasade y'Ubwongereza mu Rwanda hashyizweho imizindaro, abahanzi bazwi b'Abanyarwanda bakaba bakomeje gufasha bari mu myigaragambyo kutagira irungu. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, I Kigali.
Tukiri kuri inkuru mugenzi wacu Thomas Kamirindi yavuganye na Boniface Twagirimana icegera cy'umukuru w'umugambwe utavuga rumwe na leta y'u Rwanda FDB Inkingi, yatangaje ko bo batari muri iyo myerekano.
Twe ntabwo tuyirimo kuko ntabwo turi kubona impamvu yayo. Ubwo rero ibintu tuba tutabona impamvu yabyo ntabwo twakwitabira gahunda yo kubyamagana.
None se mwebwe muri kuyikurikira gute?
Turi gukurikira uko inzego z'ibanze ziri kuzenguruka mu makaritiye n'amahopareleri n'amamodoka zipareka ku bigo by'amashuri, amasegonderi na za kaminuza, mu masoko zazanye n'amamodoka zikapakiramo abantu bimubona zana bagose kubiza ushaka ko ari umuntu ugira handi hana ajya zikabajyana nyine mu myigaragambyo kandi ibisobanuro bahawe nuko turi kubikurikirana nyine tukabona n'uburyo biri gukorwa uri kubona ko sibye natwe n'abaturage benshi ntabwo bari kumva impamvu bashobora gushorwa kwigaragambya ngo hari umuntu ufite ibyo akurikiranwaho ngo ntibajye kwamagana ko atakurikiranwa kandi mu by'ukuri ni gukurikiranwa iyo umuntu akurikiranwa n'ubutabera ntabwo bivuze ko aba ari umunyabyaha abakiri umwere hari ibintu abakekwaho ubutabera bwakora akazi kabwo yaba umwere ni amahirwe ya ni hamwe n'icyaha kanahantu kuko nta muntu ugizwe n'amategeko n'impamvu ziri gutangwa tuvuga ko Karenzi Karake ari mu bantu bahagaritse jenoside aho nibyo yarakoze neza ariko bimeze ariko nta nubwo binavuze ko kuba yarahagaritse jenoside bimuha ubudahangarwa kuko hari ikindi cyaha yaramuka akoze atakurikiranwa
hari aho mwavuze yuko inzego z'ibanze arizo ziri kugenda zishishikariza abantu ndetse zinabatwara kujya mu myigaragambyo mwebwe se kukizita batwara
urabona twebwe mu by'ukuri ntabwo turi rubanda rusanzwe ubwo twemeye kujya ahagaragara umuntu watubwira ngo tujye mu bintu agomba kudusobanurira aho tujyanye n'impamvu yabyo twebwe rero urumva aho urwo rwego ntabwo turiho rwo kujyanwa Butama abandi bajyanwa Butama bigura ngo batagira ikintu baba twe twemeye kuba twazira ibyo twemera ariko tukajya mu bintu dusobanukiwe tuzi impamvu yabyo tubona ko bifite n'ishingiro twebwe rero urumva nta muntu watujyana mu bwo urukeretse hatujyanye tutagihumeka
mu yandi magambo nkawe bakuzaniye imodokari bakakubwira baturira ujye mu myigaragambyo ntabwo wagenda
nabanza kubabaza abantu banjyana bakampa ibisobanuro nakumva binyura nkagenda nakumva bitanyura nkababwira ndumva imyigaragambyo nta shingiro ifite
none ubu ngubu se mwebwe iyo myigaragambyo murabona hari umusaruro izatanga Karake Karenzi bakamurekura
bo icyo yatanga ubwo bizaterwa n'ubushake kuko n'ubundi ibi byaha n'ibyaha akurikiranweho n'ibyaha bihari guhera kera numva rero nta n'igitangazo ubwo igitangazo gihari ni ukubona abantu babakurikiranweho ibyaha runaka cyangwa bakekwaho bashobora kumara imyaka amajana n'amajana mu by'ukuri basa nkaho babaye ibihanganye muri ino si
ese ubundi mwebwe umubano w'u Rwanda n'Ubwongereza ubu ngubu mububona gute tuvuge muri iyi myaka ya nyuma mu mubano mubona gute
bigaragara ko mu by'ukuri umubano utangiye kutagenda neza ariko nibwira ko hari n'isomo ibihugu by'ibihanganye byagumije gukingira ikibabu n'ubutegetsi buri mu Rwanda birengagiza mu by'ukuri ibibazo abanyarwanda bakomeje kwinubira byo kubahutaza no kubima uburenganzira mu gihugu cyabo no guhutaza uburenganzira bw'ikiremwamuntu abo nibo bagumije gukingira ikibabu n'ubutegetsi ariko muri ino minsi bigaragara ko bamaze kubona ko amaherezo nabo biri kugenda byototera inyungu zabyo akaba ariyo mpamvu mu by'ukuri umubano umeze nabi niba wanakurikije ijambo perezida wa repubulika yavuze ari kurahiza abayobozi bashyashya yavuze ko ngo ubu imbaraga basigaranye arizo umujinya umujinya baterwa hari n'uko ubungubu noneho n'inshuti zabo bisa naho zishaka kubumbura amaso zigakurikirana mu by'ukuri ibyaha bakomeje kuvugwaho nibwira kuko ibyo bihugu by'ibihanganye byatumye ubuyobozi bwo muri kino gihugu butabasha kwikosora hakiri kare kuko bwagumije kubakingira ikibaba hari mu by'ukuri uko ukingira umuntu ikibaba umubuza gukurikiranwa niko bituma utamushyira ku murongo rero mu by'ukuri nibwira kuko nabo ari abantu batekereza neza babona ko ibyo bagomeza gukora bashyikira ubutegetsi bw'igitugu butaza abaturage birangira nabo ubwabo hari inyungu zabo zibangamiwe nibwira ko nari nabonye abigaragambye batangiye kuvuga ko ngo Karenzi Karake natarekurwa ngo nabo barebe ukuntu abongereza bari mu Rwanda bafataho ingwate ubona imbaraga bashyiramo bisa naho mu by'ukuri nabo bashaka kwemeza ko uwo muntu agiye imbere y'ubutabera haratabuva imbere mbona basa nkaho bafite ubwoba bwinshi mu by'ukuri kandi ari ibintu bisanzwe
bwana Twagirimana Boniface ndabashimiye
murakoze nama
sentare y'Ubwongereza yatanguye kumviriza Lieutenant General Karenzi Karake i Londres mu Bwongereza Etienne Karekezi yavuganye na President Sengiyumva umumenyeshamakuru wa BBC Gahuza yakurikiranye ugo rubanza
President Sengiyumva muri make urwo rubanza rwakurikiranwe na Ministre w'ubutabera w'u Rwanda rwatangiye rute rwibanze kuki kwikubitiro
urubanza rwatangiye mu rukiko rwa Westminster Magistrates Court niho Lieutenant General Karenzi Karake azanywe yaje yambaye imyenda yagenewe abafungwa hano ifite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo, hanyuma yicazwa mu cyumba cy'urukiko ariko inyuma y'ibirahure byitaruye icyumba cy'urukiko. Hanyuma umucamanza rero amusaba kwemeza umwirondoro we, nimba ari wo arawemeza, hanyuma birakomeza abamwunganira ndetse n'uruhande rw'abamushinja batangira kujya impaka rero zijyanye n'uko ifatwa rye ryagenze, ubwo nabo kuri leta y'u Rwanda basaba ko yarekurwa by'agateganyo.
Birumvikana yo n'amagambo y'ikubitiro mu rukiko. Ubushinjacyaha bwatangiye bushinja Lieutenant General Karenzi Karake ibyaha biteye bite?
Ubushinjacyaha bumushinja ibyaha by'intambara birimo impfu z'abantu bapfuye mu hagati y'imyaka ya za 1990 ndetse n'ibihumbi 2002, bakurikije impapuro zo guta muri yombi z'Uburayi zatanzwe ku ruhushya rwa Espagne. Hanyuma ubushinjacyaha bwo bwasabaga ko adashobora kurekurwa kubera ko arekuwe bidashobora gukunda ko azagaruka kwitaba ubucamanza, kuko bavugaga ko nta mpamvu yo kugaruka mu Bwongereza afite baramutse bamurekuye ngo agende. Nta kandi n'ikindi kintu cyerekana ko yagaruka hano, kuko nta mutungo hafite, nta kindi kintu cyamwemerera kuba yahagaruka. Hanyuma ariko abamwunganira bo bakavuga bati ni umuntu uzwi n'amategeko, ni umuntu ukorera leta izwi, afite ibintu ashobora kubemerera no kubasezeranya, kandi hano leta ihagarariwe n'abantu bashobora kubibwira urukiko bikemerwa. Habanje kuba impaka ndende cyane ku buryo n'umucamanza yavuze ko adashobora kumuha iryo rekurwa ry'agateganyo, avuga ko ndasubira mu magambo ye kubera ibyaha biremere cyane aregwa, ariko nyuma kubera urutonde rurerure rw'ibintu guverinoma y'u Rwanda yijeje urukiko, umucamanza yaje kumwemerera kumurekura by'agateganyo ariko amushyiraho amategeko atandukanye agomba gukurikiza.
Ayo mategeko birumvikana ko habaye kuganira kwinshi n'ubwumvikane nk'uko bivuze byagezaho bikagerwaho. Ibyumvikanweho cyangwa se iby'urukiko rwagezaho rukemeza n'ibyo rwamusabye bimeze bite?
Icyo umucamanza yamutegetse cya mbere ni ugutanga miliyoni y'amafaranga akoreshwa hano mu Bwongereza, amapoundi, ni ukuvuga ngo ni ay'ingwate. Ayo mafaranga ni amafaranga azasubizwa igihe cyose azaba yakurikije amategeko yahawe n'urukiko uko yanditse n'uko yayasomewe. Umucamanza yamubajije inshuro nyinshi niba yumva ibisobanuro by'ayo mategeko kugira ngo abimusobanure kimwe ku kindi, kuko natabikurikiza bizamugeraho ingaruka. Yabimubwiraga mu cyumba cy'urukiko. Karenzi avuga ko abyumva kandi azi icyo bisobanuye. Ayo mafaranga rero namara gutangwa nadakurikiza amategeko azafatwa, afungwe, kandi nayo mafaranga ntago azatangwa. Ikindi ni uko urupapuro rwe rw'inzira cyangwa se pasiporo yafatiriwe ntabwo yemerewe gutembera haba ku mazina ye cyangwa se ku yandi mazina. Hanyuma akaba agomba no kwitaba ku rwego rwa polisi ruzagirwa n'urukiko, akazajya yitaba buri munsi. Ibyo bikiyongeraho ko agomba gutanga telefone ye ngendanwa, nimero yayo akayiha polisi ku buryo izajya imuhamagarira igihe cyose ishakiye kugira ngo isuzume niba aho yavuze ari cyangwa se aho yategetswe kuba ari ariho koko ari. Nayo igomba
hanyuma se aho azaba ari yemerewe kuba yasohoka aho hantu.
Yemerewe kuba yasohoka ku masaha azahabwa n'urukiko, ariko ntabwo yemerewe kurenga imbibi z'Ubwongereza. Ntiyemerewe kujya ku kibuga cy'indege icyo aricyo cyose, ntiyemerewe no gukora ingendo mpuzamahanga izo arizo zose.
Ni nka gereza itari gereza. Hanyuma se hari iminsi cyangwa se igihe urukiko rwamuhaye ku buryo yasubira kwitaba akumva neza ibyo aregwa cyangwa se urubanza rugakomeza?
Yahawe amatariki abiri, itariki ya mbere n'itariki ya 28 z'ukwezi kwa 9, nibwo azasubira imbere y'urukiko kureba icyo gihe urukiko ruzaba rusuzuma uko urubanza rumeze, uko bazaruburanisha by'imbanziriza rubanza nimba ariko nabyita. Hanyuma itariki ariko isa nkaho ari ingenzi ni itariki ya 29 z'ukwezi kwa 10 uno mwaka, nibwo hazasuzumwa niba agomba koherezwa muri Espagne, igihugu cyasabye ko yatabwa muri yombi, cyangwa se atazahoherezwa.
Ndagushimiye cyane Prudence Ngiyumva, umunyamakuru wa BBC tuvuganye ari Londres, kandi tuboneye umwanya wo gushimira Radio BBC Gahuza kuri ubufatanye muduhaye.
Murakoze Etienne.
Icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Gervais Rufyikiri yarahunze u Burundi ahungira mu gihugu cy'Ububirigi. Mu kiganiro na mugenzi wacu Thomas Kamirindi yaravuze icyatumye ahunga.
jemu kuva i Burundi bwa mbere nuko hariho ibyumviro nagiye nshyikiriza cyo kimwe n'abandi Barundi bijyanye no kwitoza ku mukuru w'igihugu ubugira gatatu kandi bitarekuwe n'ibyitwa shingiro n'amasezerano y'Arusha. Ibyo byatumye atadufata nk'abansi n'umugambwe cyangwa se de dufata nk'abansi b'igihugu, hacatangura gufatwa ingingo ko abana bamwe bamwe baratotezwa, baratabaromoka barahunga, abandi barabundabunda mu gihugu. Ariko na jewe haragiye hafatwa ingingo yerekana yuko iyo mbandanya ngumayo hoshoboye gushika ibintu bibi binyerekeye harimo no gutungwa. Nicyo gituma naciye mfata rero ingingo yo kugira ngo mbe ndakinjiye gatoya njaho mfite umutekano, mugabo mbandanye nifatikanye n'abandi Barundi muri inzira yo kurondera yuko ibyinjira shingiro by'u Burundi byo kubahirizwa hamwe n'amasezerano y'Arusha.
Kubafunga se ntabwo mufite ubudahangarwa bimwe bita immunite mu Gifaransa?
Bo ibyo murazi yuko ibiriko birakorwa ntibyubahiriza amategeko. Sinumva bicoza cubahiriza amategeko muri kino gihugu, muri ico gihugu c'u Burundi. Kuko yaba hubahiriza mu mategeko ibyo bwizwa shingiro ndi bwa mbere igihe bandi kubahirizwa nayo masezerano y'Arusha nayo hagiye ari itegeko i Burundi. Ibyo nibyo byabanza kubahirizwa bwa mbere imbere y'andi mategeko yose.
None se ubungubu kuri mwebwe murabona amatora azaba?
Bo bivara iki muzi kwita amatora? Kuko mu bihe turimwo abantu bose barazi demokrasi ingene imeze. Amatora ya demokrasi mu bya demokrasi hari ibiyaranga, ibyo biyaranga ntabiriho uno munsi. N'amatora ategeka kuba ku mugaragaro, akaba umwidegembyo, akaba atamusunikano, kandi akaba arimwo abifuza kuyajyamo bose, akaba no mu gihe hari amahoro n'umutekano. Ibyo byose nta na kimwe kihari kuko urazwiye umutekano uno munsi ntawe uhari. Abantu barapfa, amagrenade twumva ariko arategwa hirya no hino mu gihugu no mu gihugu hagati, abandi barahunze n'impunzi hirya no hino mu bihugu tuba duhana imbibe canke no mu bihugu vya kure, abandi ni impunzi mu gihugu hagati mu gihe barararaguza. Hanyuma imigambo yategwa guhiganwa ntiyashoboye kuronka amahirwe yo kugira imyiyamamazo kugira ngo indongozi zayo zishobore gushikira abanywanyi zigishe imigambi. Hariho n'indongozi ziri mu buhungiro. Ivyo byose bigatera ituma rero atawuvuga yuko ivyo bizoba vyokwitwa amatora ya demokrasi, vyoshobora kwitwa ukuntu bwatara amatora.
Ariko se bwana vice president, umuntu umwe arusha abandi imbaraga gute, akarusha umugambwe imbaraga gute, ku buryo abantu mukomeye muri CNDD-FDD mwese ubu ngubu mwagiye muhunga, umuntu umwe yabarushije imbaraga gute?
Ibyo kudushikiye Burundi gusa byaragiye bishikana ahandi, kuko ari abumwe mugabo akari ntambamyi mu gihe agifise abategeka, abategeka cyane cyane mu bafite ibigwanisho bashobora gusaba kurifikira bwoba. Nibyo biriko biraba uno munsi. Nibyo ariko umuntu ashoboye kuraba kandi muri kahise k'ibihugu, nibyo twarashyize mu mwanya munini ya cyane, kuko abanyagihugu barahava bakiyahura bakavuga bati reka nibyo biri kubiraba uno munsi. Urabye nk'ibyo n'imyerekano yagira aba mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura reka ndetse no mu yindi mihingo y'u Burundi, kandi bazi yuko abapolisi baza kubarasa, bararashwe, hariho abapfuye ku munsi barapfa ubwo bukeye bakabandanya kuzinduka mu myerekano. Ibyo ni byerekana yuko abantu bavuga bati ntitwemeye kubimbwa, twemeye kubimbwa.
Ubu se murateganya gukora iki, kuko mumaze no kuba abategetsi benshi, mwari mufite umwanya ukomeye muri CNDD-FDD, CNDD-FDD ni yanyu, ubu se murateganya gukora iki?
Ibikorwa bibandanya ni uku nyine kubandanya gushyira ingufu hamwe no kurwanira ibyo byitwa shingiro, kurwanira ayo masezerano y'Arusha kugira ngo twubahirize bwa mbere amategeko tubonye tuba twiyemereye, no kubandanya kugira ngo icyo kiringo cya gatatu ataco kizozanira Abarundi atari kuzana amaruru mu miryango mu gihugu, icyo kiringo kikibe. Kuko umuntu ashobora kwibaza ati mbega uwo muntu ariko ariruka uno munsi mu byo kwitoza, mu cyo yabonye cyo gushyira imbere mu gihe abarundi bariko barapfa abarundi bariko barangara mu gihe ubutunzi bw'igihugu buriko buraba nabi ntashobora kwibaza igihugu kimaze gucibwa umukenke n'abahora bagishyigikiye bamwe baravuga yuko bagiye guhagarika imfashanyo kandi baratanguye mu gihe tuzi ko kuva mu kwezi kwa kane imyiyerekano itanguye amahera yahora atozwa n'ikigega OBR yaragabanutse cyane kandi n'ubu abantu bagabanuka ntashobora kwibaza ati none ayo matora udashobora kuzoroha icyo zogaburira abanyagihugu udashobora kuzobagura udashobora kuzobarihira amashuri n'amatora aba ari karombere neza mu gihe byose biri kubirasubira inyuma
ariko rero perezida Nkurunziza agiye kongera yitoze niyitoza si ubwo ntibizaba birangiye
kurangira sindakibaza ndabyoza kukubera urunani rwo kugira ngo ibyo byibashingiro byubahirizwe ni urunani rukomeye kandi ku munsi rugenda rukomera kurusha nibaza ko ari ikintu cy'umwanya ari nacyo gituma n'abari hanze ntawugenda kugira ngo avuge ngo agiye guherayo bose bavuga bati ndagiye mugabo ndije yuko ibintu bizohinduka vuba hano hakagaruka vuba abantu batarinze gusindikana hanyuma kandi ibintu byarahindutse uburundi bw'uno munsi nturikira uburundi bwo mu myaka yahera turabona yuko abarundi baba biyemeje ikintu baragikora kandi bahagishikana
bwana vice perezida Rufyikirinda ndabashimiye cyane
nshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Frederic Nkundikija twibutse ibice bikuru byari bigize aya makuru Frederic
urakoze Fidele mu makuru twabwiye ko perezida mushasha ugiye guca Nigeria azobonana na perezida Barack Obama mu kwezi kuza bitekanijwe ko bazo kwiheza uburyo bwo kurwanya umurwi w'intagondo z'abayisilamisite hamwe n'ibindi bibazo bitandukanye perezida wa Amerika ejo ku munsi wa kane yaratangaje ko umushinjantahe Obama azo kwakira perezida Muhammad Buhari ku ngoro iwe ku igenekezo rya mirongo iri y'ukwezi kw'indwi twabwiye kandi ko igihugu cya Afurika y'Epfo cyatangaje ko gishobora kuva mu muryango wa sentare mpuzamakungu ikurikirana ibyaha bikomeye inyuma yaho gifata ingingo yavuzwe ko byinshi yo kudahagarika perezida w'igihugu cya Sudani Omar al-Bashir naho iyo sentare imwagiriza ibyaha by'ihonyabwoko umuvugizi wa leta y'igihugu cya Afurika y'Epfo Jeff Radebe yatangaje iyo nkuru ejo ku munsi wa kane inyuma yaho inama y'abashikiranganji irangiriye akaba yavuze ko iyo ngingo yo kuva muri uyu muryango w'ibihugu bishyigikiye iyo sentare mpuzamakungu yoba ari ingingo yofatwa ubwa nyuma abategetsi babanje gusubiramo neza amasezerano y'i Roma agenga iyo sentare twabwiye kandi ko umushikiranganji wa Palestine ajejwe imigenderanire yashikirije sentare mpuzamakungu ikurikirana ibyaha bikomeye ifite icicaro mu gisagara ca Lahi urwandiko rurega abasirikare b'igihugu ca Israel ko bahonyanze amategeko mpuzamakungu kandi ko bakoze ibyaha byo mu ngwano mu mwaka uheze igihe bamara iminsi 50 mu ngwano mu muhora wa Gaza umushikiranganji Raid al-Malik yashikirije urwo rwandiko ejo ku munsi wa kane urwo rwandiko rwa Palestine ntabwo hari ivyemezo vyerekana ko ivyo vyaha vyakozwe yamara ruzo kwihwezwa n'umushikizi w'amanza mukuru w'iyo sentare kugira ngo hafate ingingo niba hari ivyemezo bikwiye vyotuma itohozwa ry'ubwo bwicanyi ritangura iyo ngingo ifashwe inyuma yaho intumwa zishira hamwe mpuzamakungu zatohoje ivyaha vyakozwe gihe c'iyo ngwano zisohoreye raporo ivuga ko igihugu ca Israel hamwe n'imirwi yo mu gihugu ca Palestine yitwaje ibigwanisho bose barenze ku mategeko akingira agateka kazi na muntu igihe c'iyo ngwano
Njoti mwese mukurikirana Radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro vyo kuri isaha twari twabateguriye bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mukanya rero ibiganiro vyacu birabandanye
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.